Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki 2022 z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2017. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka nije nteramije ibiganiro byo kuri no saha mbahaye ikaze mwese.
Intego twitwaye dufite iturukanye na ideoloji baduhaga batubwiye ko tuzafata u Rwanda ku bw'isasi.
Uyu ni umwe mu bahoze ari abagwanyi bo mu muhari FDLR bagera kuri 9 batahutse mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ku kuntu bari babayeho muri Congo. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi igisata cyigisha ubuhinga bwo kurima no guhingura ibifungurwa kiri Izege muri komine n'intara ya Gitega birukanywe muri ico kigo. Iyerekeye imyiyerekano yabiyamiriza ihinduka ry'ibwirizwa shingiro mu Buganda n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Oriana. Muri Kenya amatora y'umukuru w'igihugu yarategekanijwe ku itariki 17 z'ukwezi kw'icumi kuza. Inyuma yaho ateshejwe agaciro na sentare ntayinyuzwa yungururijwe ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa cumi kuza nyene. Umurwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora waneguwe n'iyo sentare niwo watangaje iyo tariki nshasha kuri uyu wa kane, uvuga ko ukeneye umwanya ukwiye wo kwitegura kugira uzotunganya amatora akwije ibisabwa na sentare ntayinyuzwa. Iryo tangazo rihindura isango ry'amatora ryashikirijwe mu mwanya nyene perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yari kashikiriza ijambo mu nama ya ONU, aho yongeye kuvuga ko sentare nkuru y'igihugu ciwe yatembagaje ubutegetsi bw'ubutungane. Yavuze ko iyo sentare itegerezwa kuzokwisigura ku Banyakenya, avuga ko yamurenganije. Ibyo byose yabivuga atazi ko itariki nshasha y'amatora iza yahinduwe. Kenyatta yashikirije abandi bakuru b'ibihugu bagenzi we ko leta yiwe iza yaramaze no kwemeza kuzotanga imiliyoni 81 z'amafaranga y'abanyamburaya akenewe kwitunganywa ryayo matora. Inama nshingamateka ya Kenya igahamagarirwa kuyemeza kuwa kabiri uza. Leta z'ubumwe za Amerika imenyesha ko igiye kongereza imfashanyo iha ibihugu bya Yemen, Sudani y'Epfo, Nigeria na Somalia. Imfashanyo igenewe gufasha amamiliyoni y'abanyagihugu bugarijwe n'ikena ry'ibifungurwa hamwe n'intambara. Imiliyoni 5,575 z'amadolari y'Abanyamerika y'imfashanyo yongerejwe azohabwa ibyo bihugu bine biciye mu gisata cy'Abanyamerika kijejwe iterambere mpuzamakungu USAID, nk'uko byatangajwe na Mark Green ajejwe iby'intwaro muri USAID. Ayo mafaranga azofasha kugura ibifungurwa, imiti, guteza imbere ibijyanye n'isuku, kugura amahema hamwe no gukingira abanyagihugu basinzikajwe n'intambara. Iyo mfashanyo nshasha iciye ishikana imiliyaridi 2.5 Amerika imaze gufashisha ibyo bihugu kuva uyu mwaka utanguye. Tukivuga kuri Amerika kandi Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku munsi wa kane yaratandukanije Korea ya Ruguru n'amakungu mu by'ubutunzi mu kubuza amabanki kutongera gukorana n'icyo gihugu. Umushikiranganji w'ubutungane wa Leta z'Ubumwe za Amerika Steve McCain yasabye amashyirahamwe mpuzamakungu akorera mu gisata cy'ubutunzi ko nimba agomba gukorana na Amerika ategerezwa kuvavanura na Korea ya Ruguru. Iryo tegeko rishasha ry'ibihano rizoha ububasha Amerika bwo guhagarika ubutunzi bw'uwo muntu wese akorana na Korea ya Ruguru mu rudandazwa rwabo rw'impuzu, amafi, itumatumanako, ubuhinga bwa none hamwe n'amahinguriro. Uwo mushikiranganji yatangaje ko Korea ya Ruguru imaze igihe kitari gito ikengera ibihano yafatiwe n'amakungu kandi ikabandanya ikoresha gukoresha amafaranga y'amabanki mpuzamakungu mu gukora ibirwanisho ruhonyanganda mu nteguro leta ya Trump yarungikiye inama ishinga amateka harimo kandi ko indege zose canke ubwato buzoba bwagiye muri ico gihugu butazokwemererwa kwinjira muri leta z'umwe za Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu. Inama ya ONU ijejwe umutekano kw'isi yaremeje atanumwe avuyemwo gushinga umurwi w'abahinga uzotohoza ubwicanyi bwakozwe n'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kisilamu mu gihugu ca Iraq hamwe bamwe mbere babona ko ari ivyaha byo mu ntambara niho nyabwoko. Ubwongereza bwateguye ico cemezo bwavuze ko uwo murwi uzoba arakaryo ko gutunganiriza abanyagihugu bahotewe n'uwo muhari w'iterabwoba. Gushikuba abasirikare ba leta z'umwe za Amerika bafatanije n'aba Iraq barirukanye ISIS mu bice yari yifatiye bigarurira uturere turimwo ibisagara bikomeye, ariko umuhari uracagenzura uduce tumwe tumwe muri Iraq no muri Siria. Abanyagihugu baharurwa mu bihumbi bo mu bwoko bw'aba Yazidis nibo ONU ivuga ko bacitse ku icumu mu bwicanyi bwakozwe n'uwo muhari mu mwaka w'2014 mu ntara ya Sinjar. Abahinga ba ONU baratohoje ibyaha by'agahomerabunywa byakorewe abagore n'abigeme. Gushika ubu abashika 3,000 bakaba bakiri mu byara bya ISIS. Ishyirahamwe riharanira hagati y'akazi na muntu Human Rights Watch rirashima icyo cemezo cya ONU, ariko rikanegura ko gikora ku ruhande rumwe mu berwa n'intambara muri Iraq. Rivuga ko amakunga adakwiye kwirengagiza n'ubwicanyi bukorwa n'abasirikare ba Iraq hamwe n'abasirikare mpuzamakungu.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki 2022 z'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2017. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. I Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka nije nteramije ibiganiro byo kuri Nosaha. Mbahaye ikaze mwese.
Intego twe twari dufite iturukanye na ideoloji baduhaga batubwira ko tuzafata u Rwanda ku bw'isasu.
Uyu ni umwe mu bahoze ari abagwanyi bo mu muhari FDLR bagera kuri 9 batahutse mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ukuntu bari babayeho muri Congo. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi igisata cyigisha ubuhinga bwo kurima no guhingura ibifungurwa kiri izege muri komine n'intara ya Gitega birukanywe muri ico kigo. Iyerekeye imyiyerekano yabiyamiriza ihindurwa ry'ibwirizwa shingiro mu Buganda n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Wagatatu bari banse kuja mu masomero basaba kuronswa agafashanyo k'ukwezi kwa gatandatu baheraniwe iyo minsi ibiri yose bayimaze abarongoye ico kigo bari barahagaritse kubaha ibifungurwa bagasigura ko badashobora gufungurira abanyeshuri batariko barakora icyabazanye. Mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana arabidushikiriza.
Nkuko tubibwirwa n'umwe mu baserukira abandi atashimye ko dutanga umwidondoro wiwe, abanyeshuri bo mu kigo cy'Izege ntibemera ko bagizegeregere mu kwanga kuza gukurikirana ivyigwa kuva kuri no wa gatatu.
Twebwe icyo turiko turakora si greve, turiko tugaragaza akababaro ku kuntu twagumye dusaba agafashanyo kacu. Abo novuga ibujumbura barakaronka, ariko twebwe tukaja kubaza ati hari ibintu bikigoranye tukarindira ariko isango zose twahawe novuga inshuro zitari zike zose nta kintu zashitse ku nayo mpamvu yo twafashe ingingo uko kugaragaza akababaro kacu. Hari gateka nijwe kumara iminsi ibiri, kuko uretse ko iyo minsi ibiri uno munsi ariwo munsi karangirira ko nayo minsi twari dusanzwe tumwe n'amategeko kugaragaza novuga akababaro kacu.
Ubu bace bahagarika kubafungurira iyo minsi mwayimaze
gutebye. Tumaze kubona inyene bimeze, abanyeshuri bo nyene ubwabo baratabaye ikibazo ari cyabo, baraheza bari kuvuga barafashanya, uwabafise nimbano dufaranga duke ashobora kugurana umugenzi, hanyuma nimbano gatumba bora nimani iki akakigura karaba yuko yoshobora kumara uwo munsi yoshobora kugaragaza akababaro kiwe.
Havuye hasohoka urwandiko rubirukana mu bigo vy'Izege iyo ngingo yo mu mwayakiriho.
Twebwe iyo ngingo ntitwayishimye, kuko warajejwe ibijanye n'uburaro bwo nga canke ibintu byo gufungurira abanyeshuri yari yaduhaye akanovuga kanya. Twebwe abanyeshuri ni kuvuga abaderege n'abanyeshuri bose dukorane tugire icyo dufunditse, hanyuma icyo dufundika duheze tukimubwira tugiheza gukorana. Twebwe twavuye muri aho kabonano twarimo kugira ko mure tumubwire ibyo twafunditse. Cya dusanga rero iryo tangazo risaba yuko twotanga ibikoresho vya kaminuza tubisubiza ryamaze gusohoka.
Mwari mwapfunditse iki?
Twebwe twari twafunditse yuko nkuko tubiteguriwe n'amategeko ko ejo kandi tuzogikora aho umuntu arara hariho hose ejo tubwiriza gutonda mu ishuri. Novuga yuko ariko itegeko risanzwe rivuga, kandi twebwe icyo twafunditse ni ko ejo tuzotona mu ishuri naho iyo ngingo yoja mu ngiro ejo mu ishuri tuzotona.
Abanyeshuri baremera ko bamwe muri abo batifatikanije nabo mu kubandanya batonda mu masomero, ariko bakavuga ko igiharuro cabo ari gito cyane.
Hari amashuri aho gikorwa bose bagitahuye bakavuga ati twese turakeneye agafashanyo ko gusohoza amasirabisi twari dusanzwe turonka. Novuga ko benshi bakitabiri, naho hariho bamwe n'abantu ibice bine ku ijana nibo bantu novuga bashoboye gutonda.
Bobo barafungurirwa batonze?
Ego, abatonze barafungurirwa kuva umunsi nyene tutangura kugaragaza akababaro. Bobo barafunguriwe kandi nubu babandanye bafungurirwa.
Melase Ntunzwe n'Imana, umuyobozi w'igisata cigisha ubuhinga bwo kurima no guhingura ibifungurwa, ku telefone yatubwiye ko abo banyeshuri kwabaye kugumuka kuko ugafashanyo basaba kazwi n'inzego zibijejwe kandi bariko barabikurikirana. Ico kibazo Melase Ntunzwe n'Imana avuga ko cari kigeze mu bushikiranganji bw'ikigega ca leta. Uwo muyobozi akavuga ko atakuntu bofungurirwa batariko barakora icabazanye. Inyuma y'umutaga uno wa kane niho hasohoka kugwandiko rutegeka abanyeshuri bose batariko bariga gusohoka ibigo vya kaminuza biri Izege ku birometero binuvuye mu gisagara ca Gitega. Abo banyeshuri bavuga ko naho biruko bazotonda ku mashuri ku munsi wa gatanu kw'igikorwa co kwerekana akabaro bari bafise carangirana n'uno wa kane. Igitega, Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Sentare nkuru ya Nyarugenge mu gisagara cya Kigali yaburanishije urubanza rw'abanywanyi b'umugambwe FDU inkingi utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, ukaba kandi utemerewe gukorera mu Rwanda. Ibindi kuri inkuru, umugenzi wacu Eric Bagirubusa bidushikiriza.
abaregwa bose uko ari 9 bongiye kugaragara mu rukiko barinzwe bikomeye kandi bunganiwe baburana ku byaha byo kure mu mutwe w'ingabo utemewe no kugira na ubutegetsi bw'u Rwanda. Abanyamategeko nibo bafasha umwanya kuruta mu rubanza. Umucamanza yasubiye kuri Bwana Boniface Twagirimana, Vice President wa mbere wa FDA Inkingi, ndetse na Gasengayire, umubitsi w'ishyaka, ababaza ku mikoreshereze y'amafaranga bakira muri FDA Inkingi. Vice President wa mbere yasobanuye ko muri make Gasengayire nubwo ari umubitsi atabikoze mu gihe kirekire kuko ari mushya kubera ko yakunze gufungwa zirishyaka. Yavuze ko muri rusange Gasengayire amenya amafaranga asohotse yita kuri Madame Victoire Ingabire, Perezida w'ishyaka FDA Inkingi uri mu buroko. Yavuze ko ibisigaye byose birimo ubukangurambaga ari bubishinzwe. Maitre Antoinette Mukamusoni yabwiye umucamanza ko abo yunganira ari abanyapolitiki abarwanashyaka ba FDA Inkingi babyemera bidashidikanywaho. Yavuze ko FDA yari ishyaka ritaremerwa mu Rwanda, ritari umutwe w'iterabwoba nk'uko bamwe babyumva. Agira ati rigomba gushaka abarwanashyaka, ari nayo mpamvu Leta ishishikariza aba FDLR gutahuka bagasubizwa mu buzima busanzwe, abari abajenerali byaba ngombwa bagakomeza ari bo. Yisunze ingingo z'amategeko. Maitre Mukamusoni yavuze ko bibujijwe gukorera uregwa ibibabaza umubiri hagamijwe kumukuramo amakuru. Yavuze ko abaregwa bakorewe iyicarubozo kugira ngo babashe kuvuga kandi ko ubuhamya bwabo nk'umunyamategeko nta gaciro buha. Ni mu gihe kuri uyu wa gatatu bagera bwa mbere mu rukiko bamwe mu baregwa bumvikanye bavuga ko kuva batabwa muri yombi bamara amasaha 28 kuri 28 mu mapingo bataza aho bafungiwe. Nka Bwana Papias Ndayishimye ushinja Twagira Yezu kumukangurira kujya mu mutwe w'ingabo muri Congo, yavuze ko agitabwa muri yombi yasabwe gutanga amakuru neza yakanga agacibwa umutwe. Uwitwa Janvier Twagira Yezu nawe ushinja cyaha buvuga ko yamenye amakuru ko hari umugambi uri gucurwa wo kugira nawe ubutegetsi ari inumira. Uregwa akavuga ko yaragishakisha amakuru kugira ngo azabashe kuyatanga yuzuye. Kuri Maitre Mukamusoni yaje muri FDA inkamaneko ntiyari umurwanashyaka waryo. Kubivuga ko bamaze kwambuka muri Congo bigizwe mu ruhare n'abaregwa barimo Vice President wa mbere, uyu munyamategeko yavuze ko kuva badahari ngo babyivugire ubushinjacyaha bukagaragaza ibyemezo ko bambutse gusa bidahagije. Ati n'uyu munsi hari abandi bambutse bajya muri Congo ni benshi bajya kwishakira imibereho. Asaba ko ubushinjacyaha bwatanga mandazi bafata bakaza bakabahata ibibazo. Ku kijyanye n'ibirango bya FDA ubushinjacyaha buvuga ko byabonetse aho Bwana Twagirimana yabaga, Maitre Mukamusoni yavuze ko nta byinshi yagombye kuba bivugaho. Ataba abanyamakuru bari muri iki cyumba mwabemereye kwinjira kuko bafite ibibaranga, batabifite mwabasohora, rero ibirango by'ishyaka si ikibazo. Ku mafaranga baregwa bivugwa ko bakira turuka hanze nk'inkunga, ubunganira agira ati niba Leta idashaka inkunga ku mashyaka n'ikiraho ingengo y'imari, niba ajya gushaka abayoboke bamenyere buri kimwe ntizongera kugongana nabo. Yavuze ko Perezida w'ishyaka Victoire Ingabire ufunzwe ari umuntu uzwi ufite inshuti n'umuryango hanze y'u Rwanda. Ati ntabwo abagabo bafite abagore n'abana bakurikiye FDI nta kizabamarira, barahembwa. Yikomye ubushinjacyaha gufata umutwe wa FDR uzwi kurwanya Leta y'u Rwanda bugashaka kuwomeka ku ishyaka FDI ku mpamvu za politiki bugamije kugira ngo FDI ritazandikwa mu mategeko. Ubushinjacyaha bwasubiranye ijambo buvuga ko mu magambo yabwo kuvuga byoroshye ariko byagombye gutangirwa ibimenyetso, bwatsembye ko nta wigeze akorerwa iyicarubozo mu bafunzwe. Bwavuze ko butareza abarwanashyaka ba FDI kubera kuba mu ishyaka ritemewe mu Rwanda, ahubwo ko kubwa FDI babihinduye icyo yise amarembo yo gukora ibyaha. Bwasabiye abari gukora 9 kuba bafunzwe by'agateganyo mu minsi 30 kugira ngo iperereza rikomeze neza. Bwavuze ko hari Major Faustin Ntirikinuba mu Bufaransa uhuza iri tsinda ku rwego mpuzamahanga ko kubareka byatuma hari abandi badafatwa. Maitre Mukamusoni yahise abwikoma ko ubwabwo buri kwica iryo perereza buvuga buri gukora, nta mpamvu n'imwe asanga abo yunganira baba bafunzwe. Vice President wa mbere wa FDI Twagira Imana yasabye urukiko kuzita ku mpamvu avuga ko mwitumanaho bakunze gukoresha amarenga atari uko bagamije gukora ibyaha nk'uko byumviswe mu muhezo mu biganiro bagirana ku matelefone. Ati tumaze gupfusha benshi mu barwanashyaka bacu bamaze kuburirwa irengero, nabo ni benshi, niyo mpamvu dukoresha imvugo zimije. Maitre Gatera Gashaba nayibukije umucamanza ko na Perezida w'ishyaka FDI Inkingi Madame Victoire Ingabire ufunzwe mu gihano cy'imyaka 15 mu byo yaregwaga ku ikubitiro harimo kure mu mutwe w'ingabo utemewe no kugira nawe ubutegetsi. Yavuze ko ibisobanuro byaturukaga ku bushinjacyaha bisa n'ibiriho ubu kandi ko urukiko rwabimugizeho umwere. Asaba ko n'umucamanza yagira abera baregwa bagasubira mu buzima busanzwe. Gashaba nayasabye umucamanza kuzahamagaza mu rukiko umugenzacyaha AIP Jean Bosco Gakwaya kuko ngo yabeshye ko yafunze byubahirije amategeko y'ubuyunganira. Umucamanza asabye kuzatanga ikirego bundi bushya kandi Gashabana yabyemeye, aravuga ko atabikoze byazagira ingaruka zikomeye ku rubanza rwose. Hongiye kuzamuka ikibazo cyo kuba baregwa bamara amasaha 28 kuri 28 mu mapingu, maze umucamanza yongera gutegeka ko nta mpamvu yo kuba abantu bajya babarara baboshye. Umwanzuro w'umucamanza kukurekura cyangwa gukomeza gufunga by'agateganya bare guzamenyekana ku itariki ya 26 z'uku kwezi. Akabayiru ubusa, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Bamwe mu bari abagwanyi ba FDLR na CNRD batahutse kuri uyu wa kane bavuye mu mashamba ya Congo, muri bo harimo n'abana bataruzuza imyaka 18 barabasirikare. Babwijwe rya Amerika ko umuhungu wese yuzuza imyaka 15 yategerezwa kwinjizwa mu gisirikare abishaka cyangwa atabishaka. Claude Ganza munyamagana umunyamakuru w'ijwi rya Amerika arafise inkuru irambuye.
Ikize twe dufite twari benshi ariko none twicamo kabi dutangira kurwana intambara no ibi yacu kwebwe nabo twabanaga niyo ntambara rikomeye ubwo mbe ukubona nta cyerekezo ntacyo umuntu
n'abasirikari 9 baturutse mu mitwe ya FDLR ifokiyoborwa na General Mudacumura na CNR dubwiyunye yoborwa na General Rumbago nkuko babitandukanyije nabo babivuga. Baravuga ko nyuma yo kwicama ibice bahindutse abanzi igica ku buryo biri mu byatumye bahitamo gutoroka bagataha. Aba bahoze ari abarwanyi batahukanye n'abasivile 19 barimo abagabo babiri abagore batandatu n'abana 11 ariko baba basivile n'abahoze ari abasirikare bose bahuriza ku mibereho mibi bari babayemo. Aba basirikare bavuga ko abayobozi babo bakuru babaremaga agatima ku gihe cyo gutaha kiri hafi kandi ko badakwiye kwemera gutaha bamanitse amaboko.
Ntego bavugaga tuba baravugaga ngo bazarwana bagere muno ariko nyine nayo wareba akano pembo nange batapfa kuhagera.
Intego twe twari dufite biturukanye na ideoloji baduhaga batubwiye ko tuzafata u Rwanda ku bwisasa.
Ninde wabibabwiraga?
Ewe ni uwo mukuru nani Mudacumura.
Mwaramubonaga?
Ngo pe.
Habanaga nawe?
Habagiye kigeze agakoresha kozure muri buri musoda wese akaza noneho akaduhaza mitingi akatubwira ko tugomba guhagarara kigo tugomba gufata u Rwanda ku bwisasa tutagomba kurwinjira mu dushize intwaro hejuru.
Ibe ni abakuru bo bahitubwira ngo ibintu biri gucemo ngo tuzatata tubone imikorere abatwari bafite tukabona nta kigenda mbere.
Aba bahisemo gutaha bavuga ko babagaho ku bufindo kuko buri wese yimenyaga nubwo babaga bakorera hamwe. Bamwe bakoraga imirimo y'ubucuruzi no gutwika amakara abandi bakabeshwaho no kwiba no gusahura utwa rubanda ibyo babonye bakabigemurira abayobozi babo bakuru.
Tukiba ibintu nk'ibyo nyine mu buzima bwo kwiyaranje
kwebwe twajyaga gufunga abantu bitewe kugira tubone uko tunywera abakuru baba bataduhaye tukajya mu mavuta kurangura amavuta tukajya turugurisha tukabona ayo kunywera n'ayo kutubesha.
Mu by'ukuri nta mutekano kuko igihe tumazeyo ni kinini ariko nta kintu cy'iterambere kugeza tugeraho guhora twirukanka gusa.
Kabagaho mu buzima misi bukomeye nko twabaga twari ducumbitse mu bahutu baho twabonye ibintu turimo nta kamaro bifite. Umuntu akarwaza abana umuntu akabura naho yabavuriza.
Bavuga ko n'imyambaro ya gisirikare buri wese yayishakira gutayibonye akambara ibisanzwe. Bavuga ko uretse guhora FDLR rebana ingwe na CNRD babaga banafite abandi banzi barimo Mai Mai, Raia Mutombo, Kinyatura n'iyindi mitwe bahoraga bakozanyaho ko bukeye nuko bwije. Kubana b'abahungu uzuza imyaka 15 uhita winjira igisirikare wabo ubishaka cyangwa utabishaka. Aba ni bamwe muri bo twaganiriye umwe afite imyaka 16 yaramaze mu myaka 2 undi ufite 25 yaramaze imyaka 10 mu gisirikare.
Iriya twese basaga kudufata ngo tujyemo.
Bafata n'abana batoya.
Bose bahera ruhande guturuka ku myaka 15 n'uguta bagufata.
Imyaka 15 kuzabura ubwo mu kugenduka mu gisirikare. Imyaka nari igezemo yari iyo kuba nakomeza amasomo ahubwo aho kuyakomeza za bituma nkijyamo bituma ntajya ku mashuri y'ubwenge.
Kuva ku itariki 16 kugeza kuri 15 z'uku kwezi mu Rwanda habereye inama yahuzaga by'umwihariko abayobozi b'inzego z'ubutasi za gisirikare mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba yigiraga hamwe ingamba zo guhangana no guhashya imitwe y'abarwanyi. Muri iyo nama umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka Major General Jack Musemakweri yakomoje ku mitwe ya FDLR na CNRD.
The region continues to suffer.
Aka karere gakomeje kwibasirwa n'ibitero by'iterabwoba ry'imitwe nka Al-Shabaab n'imitwe yitwaje intwaro harimo nka FDLR, CNRD, ADF n'iyindi. Ndagira ngo nshimangire ku buryo umutekano w'akarere uhagaze bidusaba guhuza imbaraga. Nta gihugu na kimwe muri aka karere kitakwibasirwa n'ibitero by'iyi mitwe. Aba batahutse bavuga ko kuba abasirikare bato batemererwa kumva amakuru ku maradiyo biri mu bituma benshi bahera mashyamba kuko abategetsi bakuru babwira yuko basubiye mu Rwanda bakwicwa.
Ntago bemeraga ko umusoda muto yakumva amakuru kuko baga bagufasha uri kumva amakuru ku radio bakomerera nabi cyane.
Komisiyo ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi ivuga ko kuva ikigo cya Mutobo cyakira abahoze ari abarwanyi cyashingwa hamaze gutahoka bagera ku 9,202 bahoze muri FDLR gusa mu gihe bose hamwe bamaze kugera ku 11,994 habariwemo n'abatahutse kuri uyu wa kane. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Rwanda dukubitire mu Buganda, igipolisi mu gihugu cy'u Buganda cyaraye gihanganye n'abari mu myiyerekano yo kwiyamiriza ihindugo ry'ibwirizwa shingiro rigamije gukuraho ingingo yerekeye imyaka umukuru w'igihugu ategerezwa kutarenza akiri ku butegetsi. Abashingamateka b'umugambwe uri ku butegetsi nibo batanguye uwo mugambi. Mugenzi wacu Ignatius Bahizi aratubwira ibindi kuri inkuru.
aho nubwo abanyeshuri bo kuri kaminuza nkuru ya Makerere bari batangiye imyigaragambyo ariko polisi igahita ihagarika ikoresheje ingufu z'ibisasu bya kawucu hamwe n'umwuka uryana mu maso. Igice kinini cy'umujyi wa Kampala cyagenzurwaga n'abasirikare benshi barimo abashinzwe kurwanya iterabwoba, abashinzwe guhosha imyigaragambyo hamwe n'igisirikare. Aba bose bari bitwaje ibirwanisho biremereye cyane. Naho ku nzu y'inteko ishinga amategeko ho bari bahazengurukije imbunda za rutura n'akajugujugu z'igipolisi zihagenzurira mu kirere. Abashinga amategeko b'amashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bari bikomye ubutambaro butukura ku mutwe nk'akamenyetso k'amaraso. Ati ntabwo dushobora gukomeza n'ibiganiro muri inteko ishinga amategeko igoswe n'igisirikare. Ntabwo dushobora gukorera akazi ku munwa w'imbunda. Aka gatambaro gatukura kerekana amaraso twiteguye kumenera hano mu rwego rwo kurinda itegeko nshinga. Ushaka gukinira ku itegeko nshinga amenye ko muri iyi nzu hagiye kumenekera amaraso. Uwo n'umushinga amategeko Ibrahim Nganda wo mu ishaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya FDC, aho perezida w'inteko ishinga amategeko Jacob Oranya yari amaze guhagarika akazi k'uyu munsi bisabwe n'umukuru w'abadepite batavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo abayoboke babo bafashwe n'igipolisi mu bice bitandukanye by'igihugu babanze barekurwe kandi igisirikare kibanze kuva hanze y'inteko ishinga amategeko mbere y'uko akazi gakomeza. Aho ni imbere mu nteko ishinga amategeko abahakanya ko itegeko nshinga ryahindurwa banze kumva ibyo perezida w'inteko avuga. Minisitiri